nijoro ryo kuwa kane bishira wa gatanu nk'isaha imwe z'igitondo nubwo atahindi z'ijoro hari abantu bafatanywe ubwo butare abo nabo bakaba bari 11 babagizwe n'abanyarwanda 10 hamwe n'umurundi umwe ariko inzego z'umutekano nk'uko twabwiwe n'umuvugizi w'igipolisi yankurikiye aba bantu bose hamwe bari 23 ubwo abarundi bagera ku 12 harimo mbere n'umudandaza yaba mu kumugwa mukuru w'intara ya Kayanza yasanzwe ariwe ruza rwihishwa ubu butare bukiye mu bya magendu akaba ari 12 basize inzego z'umutekano hanyuma ubwo butare bafatanywe bungana ku biro 177 bukaba bufise agaciro ka 1,785,000 mu mafaranga y'amarundi abo bantu bamaze gufatwa ku munsi nyine kuwa gatanu bahavuye inyuma y'umutaga baheza bajyanwa imbere y'ubutungane umushyikirizamanza wa repubulika yabasabiye ko bafungwa imyaka 20 bakanahanishwa ihadabu z'imiliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi ariko rero sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kayanza yashimye guca urubanza rukurikira umunyarwanda umwe ariwe yaratwaye yaraserukiye abaje gutwara ubutare hamwe n'umurundi umwe ikorereka inzira ababujanye aho ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda ahitwa Butigita muri komine Kabarore ku rugabano rw'Uburundi n'u Rwanda umwe n'umurundi bahanishijwe gufungwa imyaka 15 kandi abanyarwanda 10 bahanishwa imyaka 7 n'amezi 6 byagenze kandi sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kayanza ayamande iyo miliyoni 20 amafaranga y'amarundi yayakuye kuri aba baregwa icyaha ikibahanisha icyo gihano bagiye kuvuga.
None Roje, uru rudandazwa rwa magendo rw'ubwo butaka bw'agaciro buba basanze ari ikintu cyari gisanzwe gikogwa muri ako karere cyangwa n'ikintu gishasha bubuye?
Ego meoriane aba aye barezi icyaha bongera bakirwa urubanza biyemereye icyaha ere baca basaba ubutungane kubakubita inkoni ngufi mu kuvuga kubatira igihano kitaremereye niba bashaka banabagizwe ko bashobora kuronderegwa abunganira kugira bakitwebwe twafatanye itonga ntabwo dukeneye badufasha kuburana basaba yuko ubutungane bwo bakira inkoni ngufi ni ukuvuga ko urubanza babaciriye rwabaye guciririraho kuko bafatanye itonga hanyuma ikindi navuga baduti mbega ubutoro bamenyerewe ni ukuvuga ko uwaje arongoye abanyarwanda we yavuze ko yari asanzwe amaze kumva ko uyu murundi ari mu bahunze w'umudandaza yasanzwe akora urudandaza rwa magendo rw'ubutare ari nacyo gituma yari yaje kandi uko byagenze ko bari babiteguye kugira ngo bafatwe ni uko abanyarwanda bindi barashika mu Burundi kugureho umupaka mu gihe bari bumvikanye ko aba barundi babizana ku mupaka nyine hanyuma kwijya bukiro abanyarwanda bagaheza bagasharija buta ariko abarundi ngo barabiteranye gato abanyarwanda babona kwinjira
hari ibigwanisho baba bafatanywe abo bariko baragira urugo rudandazwa
cyo umuntu yavuga ni uko abantu mu gufatwa ingorane zahabaye z'umutekano ngo harinde n'uko ibintu by'ukurasa abajejwe umutekano babafashe nyene bafata imitonga n'iyo mifuko yarimwo ubwo butare keretse abarundi rero 12 bashoboye guhunga bakiruka ariko mwumva ko umudandaza asanzwe abikora wewe yamaze no kumenyekana.